Iyi mwuga ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni wa mwenye tubashikiriza ikiganiro muri sanga saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu mpera zindwi iheze Burundi bwaratoye umwigeme nyampinga mushasha w'umwaka wa 2023. Uyu ni uwitwa Karel Lely Ndayizeye afite imyaka 22. Muri iryo higanwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu mu birori byo kumukeza no kumutera iryo teka byarimwo umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye n'abandi bategetsi. Kazi rero mu kiganiro muri sanga aho muri aka kanya tugiye kuganira na Miss Burundi mushasha kuri aya mahiganwa aho abigeme baronka karyo ko kwiteza imbere no guserukira igihugu. Ikaze mwese kuri internet turi kuri Facebook aho mushobora gushikiriza nimero zanyu tukabahamagara. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikaze neza mwese mu kiganiro
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika nkuko muvyumvise akarimbo karatwibutsa ikiganiro muri sanga ni muri aka kanya. Muri sanga yo muri aka kanya dufise umutumira dasanzwe ni Miss Burundi w'uyu mwaka, Miss Burundi mushasha. Ni mu gihe rero mu mpera z'indwi iheze ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatandatu Burundi bwatoye umwigeme nyampinga mushasha w'umwaka wa 2023. Uwo si uwundi ni Karel Lely Ndayizeye afise imyaka 22. Muri iryo higanwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Aje kandi mu kibanza cahoramwo umwigeme Kelingaruko nawe nyene yari Miss Burundi mu mwaka uheze. Mu birori rero byo kumushimira no kumushikiriza iryo teka vyarimwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakomeye mu w'igihugu. Umwigeme rero Karel yatahukanye udushimwe tutari duke harimwo umuduga mushasha. Rero turabaha ikaze rero mu kiganiro muri aka kanya mumumenye byinshi by'ivyo yiteguriye canke yifuza kuzorangura muri uyu mwaka azoba ari Miss Burundi wa 2023. Nkuko bisanzwe rero murashaka gushikiriza nimero zanyu kuri Facebook tukabahamagara. Facebook mugashikiriza nimero zanyu turabona ko benshi muri mwebwe mwatanguye kwandika mumukeza nibindi byinshi. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu. Reka twakire umutumire wacu Kelly Murantunga. Karel ikaze neza kwiragishwa ijya Amerika. Ndagukeje ndakwifuriza ibihe byiza, tugushimira no kunafashe kano kanya ko kuganira natwe. Karel ikaze neza.
Ego murakoze cyane, murakoze kunyakira.
Kare mbere na mbere tubyira ingene wiyumva, turazi ko harakiye nk'imisi nk'ibiri ariko biracyari bishasha. Bimeze gute, wiyumva gute muri imisi watsinze kagashimwe?
Ndanezerewe cyane nkuko mubivuze biracyari bishasha c'est vrai, ariko ndanezerewe ndacanezerewe gose.
Cyari ikintu witeze canke wumva umenga ibintu biri kure cyane?
Oya, sinenda byiteze ariko bibaye byaranejereje byarantangaje nk'umuntu wese bari muri competition. Kune kumwe n'abigeme beza bafite ubwenge bafite amapoje meza.
ariko byabonetse yuko abari ko baratora umuminsi bashimye wowe cyane kurusha abandi.
Bon.
Hahiganwa babiri hagatsinda umwe mu bisanzwe ntacu.
Ego nibyo.
None Kareye tubwire rero, Kareye ndayizeye Leli, ninde mu bisanzwe amamuko yawe? Turumva ko wasirukiye intara ya Bubanza, kumbure mwe mu bavyeyi bawe i Bubanza canke niwe wavukiye, ariko muri make urinde ninde ndayizeye Kareye?
Karele no mwigeme w'imyaka 22 mu Burundikazi, ego ava i Bubanza, ni mfura mu muryango w'abana indwi, ni umunyeshuri mu mwaka wa nyuma wa kaminuza mu gisata cy'ubutunzi, kandi ni n'umu artiste creatrice. Nkora amasakoshi y'abigeme, abagore, abana mu maperle, kandi ndacapa.
Ni byiza cyane. Urumva ni ibintu usanzwe ukunda, ni ibintu usanzwe ugira, byo bari bimwe mu byo washize imbere mu mwihiganwa ryawe?
Ego.
Uvuze uti uri umunyabubanza, ndabona ko hariho benshi bagukeje banezero cyane kumva ko uri umunyabubanza. Niyo wavukiye canke niyo ababyeyi bava?
Papa wanje ni yava, ariko nanje nanditse ububanza.
Ngiza cyane.
Ego.
Enone ga kare, umugambi wawe wari uwuhe washikirije abari ko baratora? Kumbure wifuza kurangura gute neza na neza, kuko ahanini aya mahiganwa abigeme baba bafise imigambi wifuza kurangura, uretse ko no guserukira igihugu mu bakungu canke ahandi biba birimo, ariko muba mufise imigambi mwifuza kurangura, uwawe ni uwuhe?
Umugambi wanje ni uwo gushinga koperative y'imyuga izofasha abigeme batwaye inda z'indaro hamwe n'abagore babyaye ariko batakiri kumwe n'abagabo babo. Iyo koperative izotanga inyigisho zo gukora imyuga itandukanye, harimwo kudesa, kubumba, kujisha, gukora ibigenegene mu bidede hamwe n'u
ibintu umaze mw'igihe kirekire, cyane n'ibintu bishasha utanguye ubunye wari kuri urahiganwa kugira ngo ube umumisi?
Nk'uko nari nabwiye ko nsanzwe ndi umu artiste creatrice, nende maze mw'igihe kinini, nkaba nari naratanguye no kwigisha n'abigeme bakeyi uwo mwuga wanje, ariko ubu nayishaka rero guca nagura nkore koperative yigisha n'izindi nyigisho zitandukanye.
None intambanyi ubona muri uwo mugambi wawe nka Miss, ubona zoba ari izihe? Kuko kumbure hazoba bifuza kugufasha, mugabo ushobora kuba hari intambanyi ubona, n'ingene wifuza kuzozikemura ukiri kuratangura?
Bo, intambanyi noronse yari iz'abo bantu badukorana hamwe n'ivyerekeye uburyo, ariko ivyo si binini cane. Me intambanyi nkuru niyo gutahuza abo bantu ingene uwo mugambi wabafasha muri kazoza, ukabafasha kwigenga kandi babone ko bashobora kwiteza imbere mu buzima bwabo.
Ego, none iyi myuga, kudusubira inyuma gato, iyi myuga yawe yo kudesa, kudoda n'ibindi byinshi, byoba ari ibintu kumbure bituruka mu ntara ya Bubanza? Tugire gato iyo byavuye kugira ngo utangure kubikunda no kubikora?
Narigeze amashuri yanjye yisumbuye mu gihugu cy'u Buganda, narize ibyerekeye imyuga, ngarutse ino niho natemera ko naho nyine ihari, kandi hariho n'abandi bantu bashobora kuyiga biteza imbere. Rero naciye mfata iyo myuga mike, hari imyuga myinshi mu bisanzwe, ariko nashatse gufokasinga kuri iyo mike, kugira itangure kuri iyo mike bayige, niyo babishobora bashoboye haje abandi bagasaba iyindi myuga tubashobora kubigisha, ariko twashatse guhera kuri iyo mikeyi bayige hama bashobore kwiteza imbere.
Ego, none bamwe kumbure mwahiganwe nabo mwaba muri kumwe muri iyi migambi canke uri wenyine muri uwo mugambi, canke n'abandi kumbure mubana bo muri kumwe ku ishure, ni umugambi usanzwe wirangura na wenyine canke n'abandi bigena?
na utangwa ndije nyene mbere na utangwa ndije nyene ari kubunye narabonye abo dufitanye ama vision amwe donc tuzokorana n'abandi bigeme bo muri misho hondi ego
ego dusubira inyuma gato kandi kuri aya mahiganwa abaye muri iminsi nyine benshi ntibashoboye kuyajamwo canke kumure no kuyabona tubyire bimwe mu byari biri muri ayo mahiganwa byari bimeze gute aho byabereye ibirori byari bimeze gute muri make
byari biteguye neza byari bimeze neza guhera ku ntakaduheze twari dufise abantu badukoca baduherekeza mu bintu byose ego byari bifashe neza nahakuye abagenzi inshuti ego
nziza cyane reka rero tubandanye tuje ku mirongo ya telefone ndabona abanywanyi batanguye guhamagara ari benshi hariho n'abari kuri Facebook banditse tubonyakanya turaza gusoma amwe mu majambo canke kugukeza banditse ku rubuga rwa Facebook ariko reka duhere ku mirongo ya telefone turafise uwitwa Aster Kana. Aster amahoro neza.
Amahoro neza.
Uraho urakomeye.
Ndashimira Nyagasani.
Nziza. Aster woba wabonye agafoto ka Miss Mushasha kuri Facebook cyane?
Narakabonye nabikurikiranye live aho ariko barabikora vrema notangura kumukeka. Imani muhangaze imuje imbere umusore yatorewe azashishikanye kugishyira mu ngiro. Hanyuma akabazo kanje ka mbere uno munsi baraposta bagenda baserukira intara uno munsi rero n'umunyabubanza twumva ko ari umunyabubanza koko n'umunyabubanza aserukiye abanyabubanza yatowe nk'umunyabubanza asha yatowe nk'imvukira yabubanza ariko atari bubanza akabazo ka kabiri umwaka batanga wa manda ni muto n'imigambi baba bihaye uwe adogwana gute kugira shishikare kwirukana wa mwanya bamuhawe umwaka kugira ngo uzomusubirira mu ngata azabone koko azamufatira karere ati koko uwo nsubiriye yarakoze kandi byarashimwe. Akabazo ka gatatu ariko ka nyuma harakunze kubamwo uburiganya ubwo ukutabamo umuco mu itorwa ryawo. Tugiye kuraba ku mavoti agenda bafite nko kuri Facebook hari ikintu ntemera ukazaba ngo nisi popularity sinzi uko babigenza SK kugira bavuge ngo yabaye nisi popularity cyangwa yabaye nisi nyezina baraba amajwi yahawe n'abanywanyi nyikwiriya mihora batanga cyangwa n'igiri imugena murakoze.
Urakoze cyane ibibazo byiza bya Aster Kana. Aster mbega uduhamagaye uri hehe ga Aster? Uvuze turabikurikiranye online ku mbuga zitandukanye uduhamagaye uri hehe?
Goma, ndi Goma.
Goma. Urakoze cyane Aster.
Urakoze.
Ego lebi duga ku ijambo abaza ati cyane hereye kumbure kuri icyo cerekeye ayo mahiganwa amamanda umwaka umwe wewe wabona umengo ni muto cyane wewe ubona urabye kumbure kuri Kelly yaheruka kuba Miss ubona umwaka ukwiye cyane ntukwiye
musanzwe umwaka ni muto kuko ibikorwa ni byinshi ariko uwo mwaka ugufasha gutangura kuko twese turabizi yuko intango igoye mu isanzwe. So uwo mwaka ni wo kugira dutangure bitworohere dufashe abo turangure iyo migambi yacu hama tuzona bandanye kuko nigishwa ko uyu mwaka umwe bizaba biheze mu isanzwe.
Utundi tubazo twa Aster
yabajije kubyerekeye bya Miss Popularity mu isanzwe dress organization ije ni vya organization hamwe na jury Miss Popularity ni zari mu mtori ya kumajwi matukui yawe ya tanzwe mi telefone abandi ni kestia ya jury kandi sizi ya neza yikuze watoye adizovyo.
Ego. Ego. Kumbure asaha ntiyari yumvise igihe wari ko ridondora amazina yabajije ati mbega nyene koko uri umunyabubanza userukira bubanza kumbure wo mucira ku mayanga ingene biba bimeze abantu baserukira intara zitandukanye biba bimeze gute mu mwatoye gute guserukira izo ntara biba bimeze gute
userukira aho tuba tuva jende umunyabubanza
Ego nizeye ko inyishu zimushimishije Aster reka tubandanye twakira abandi turafise Idrissa Bakungu ku murongo wa telefone amahoro neza Idrissa
mwiriwe
mwiriwe duzijwi tukumve neza
Liliana ari mu Rwanda aje gushimira waje arimo a Raje kandi twakaneje n'uko bigaragaje neza kandi yari afite gahunda nziza n'imishinga kandi nawe yariza ngo iyo mishinga nyine yagaragaje myiza cyane yibariza iyo mushiki wanjye abirabisonga bimukurikiye gahunda biyayo bazayigeraho kandi nkanamusabira imbere y'Imana najya mu marushanwa yandi kandi zamugenda imbere abantu bemereye hano mu Rwanda nyine amarushanwa y'abanyampinga turayakunda urabona inaha iwacu ntago maze iminsi atariho turitabira leta yacu kuzire zareba ukuntu leta yacu turayikunda ni umubyeyi izareba ukuntu yagarura ayo marushanwa y'abanyampinga mu Rwanda ibyo natwe twongere twishime
Idrissa kubijanye n'ikibazo warubajije numva wamukeje cyane ariko ikibazo cyawe n'abanacumvise neza ko gatelefone kari kasa ntazatumvikana wabajije ati niba yibaza ko azoshika ku ntego ziwe ku migambi yiwe
yego kuvuga ngo imishinga yakugaragarije nabonye ari mwiza bamutora ngo nari kuri cyane kuri kizi nabonye arisaba nta kibazo n'impamvu narimuhaye turaje niyo mishinga imana izamushoboze abashe kuyigeraho
urakoze cyane Idrissa ego Karere urumva umugambi wawe wa entrepreneuria wo kwigisha n'abandi bigeme avuga ati mbega ubona ufisemo ukwizera cyane yuko bizoba wavuze ko ufisiye cooperative ushaka kuguruza iyo dusigurire uje mu mizi yayo kumbure tuyumve neza hama ego Idrissa yumve yuko kumbure ari ikintu gishobora gushoboka
kandi cyoroshe ni kuri icyo myuga tugashyiramo na entrepreneuria kuko umuntu wamwigisha gukora ikintu hama iyo akiro nkamo amahera ashobora kuyonona cyangwa se agira n'ubuziganya sevre ni gishize izo nyigisho bizobafasha no kumenya ibindi byinshi kandi biteza imbere
ego Karel telefone yawe ndumva harimo amajwi canke utuntu tutumvikana neza reka kumbure tumira mate tukugarure hama tushobore kukumva neza radishwi cya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi n'amahigu uno munsi kuba tiko turaganira na Miss Burundi Mushasha Miss Burundi w'umwaka wa 2023 uwo nawe si uwundi ni Ndayizeye Karel Lely umurundi kazi w'imyaka 22
Ijya hirya ariko mata Miski ni winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe murugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
yekwe tu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
tubibutse ko mu mpera zindwi iheze ku itariki 24 z'uku kwezi kwa gatandatu Burundi bwatoye umwigemenya mpinga mushasha w'umwaka wa 2023 Miss Burundi 2023 uwo nawe subundi ni Karel Lili Ndayizeye w'imyaka 22 muri ayo mahiganwa Karel yaseruki intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi aje kandi mu kibanza cashoramwo umwigeme Kelingaruko muri ivyo birori rero bikaba vyitabwemwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye n'abandi bategetsi batandukanye umwigeme Karel yatahukanye udushimwe dutandukanye azakumbure kutubwira byinshi turi kumwe nawe ku murongo wa telefone ndabwiye ko bamugaruye Karel rero tugarutse ku kiganiro cacu tubwire bimwe mu bintu watsindiye twumva ko uno mwaka arimo byinshi muri unovuga paquet cyane mu gashimwe waronse tugire bimwe cyane byose mu byo waronse uno mwaka
Champere ni 500,000 par mois. Umuduga harimo na 40 litres ku kwezi. Umuduga wa practice nouveau modèle yahawe na CRDB. Hamwe na voyage aller-retour ya Dubai kwa hawe na Satuguru.
Wow, ni vintu vyinshi cyane.
Ego.
Kuronka umuduga igitoro maritiro 40 buri kwezi. Ukuvuga urashaka kuja kwishure urashaka kuja gukora imirimo yawe ukongera ukaronka n'umushahara w'ibihumbi 500 y'amarundi buri kwezi
yego
hama tuko tutibage n'ugo rugendo guko ji Dubai wari ubwaje
soya njambere
ibuzoje ujyari none
ntibiramenyekana
murungaje uracari kuravyite uravyitegurira Ego nibiki none wifuza kubona Dubai mu byo kumbure woba warumvise cyangwa warabonye Dubai uhiteze iki?
Bonjour dire Sonia Tanego c'est mais ndikara hantu heza ndashaka kubona byiza bwa
Ndizera kuzodufatira amafoto menshi cyane nyene.
Ego.
Ukahabona. Konaje naho ndaje ariko benshi ndizera ko barindiriye nigishika cinshi amafoto uzo dushirira ku mbuga zitandukanye.
Ego.
Reka kumbure mu gihe mu bimbwa bw'ivyuma ariko bararondera abandi ku murongo wa telefone ndabwiwe yuko dufise uwitwa Désiré Nyandwi. Désiré Nyandwi ari ku murongo. Reka tumwakire amahoro neza Désiré.
Ego ndi kumurongo.
Uraho urakomeye.
Ego nawe ndakomeye. Ndamutse umutumire mbari ndayizeye nguruzi.
Ego ni Miss Burundi ndayizeye Karel.
Ndayizeye ni sawa. Hama ikibazo nari mfite kimwe. Nashaka kumenya mu ambwire ibintu baba bacejwe gukora abamisi. Ko azoshobora kubishikana na 90% na uko twanayije tukaraba abamisi bakunda gutora kenshi na kenshi ibintu bemera ko bazokora ntabyo bakunda kureyariza ngo babishyire mu ngira nabo bacu bakazajya amamodoka nubwo bushimwe no kuca ndetse bihugu biteye imbere baba bemereye biba birangiye nta bindi bakunda gushyira mu ngira ashaka rinda mbaze numve ko abona neza ko azoshobora kureyariza ibyo ye ya yerekana mbwi hajya bazakwerekana imiganzo ya zorangu kandi ashobora kwirangura neza icyo nakwijana cyane kagira akamaro kugwaruka cyane cyane abakobwa
urakoze cyane ego mbega Karel tugarutse kuri wewe icyo Désiré avuze cyo bari cyo yuko abamisi batarangura ibyo boba barashinzwe cyane kumbure twoba tutabibona iyo babiranguye ntibabidushikiriza kuri wewe ubona ikibazo kirihe kuko kuri Désiré abantu mengo ngo ntavyo abamisi barangu
peut-être mushako mutabibona me bahora bakora c'est vrai bikoga bya barabingiro ari naba batanguye hanze na komwe bitanguye mutazwe yaritanguye ni kubandanya ego
no kuvuga ukuba wabaye miss biguha ako karyo ko kubishira habona no kurondera abandi bo bigufashamwo ahanini
ego
Ego kumbre tuku tutu ila honyene icho kumbre wawari igie kuri Miss Kelinga Ruko ya Hahora muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni kihe mu bintu uba waramwize ko mu byo yayikora arangura canke mu buryo yagerageza kubirangura ni giki kimwe canke bibiri yobo waramwize ko
Kelinga Ruko no mwigeme yashitse ku byo yavuze yavuze ko zokora gambi biwe kandi nashimye no kungene n'umukobwa yitonda ama afise le pied sur terre Ramdani gishije cyane kuko nyigishije akazi.
Mhm.
Uko ize navuze ko.
Mhm. N'umuntu akora cyane byaraguteye intege.
Ego cyane bose.
Mhm. Ego none nk'impanuro kumbure abandi bakobwa babona muri kumuraja muri aya mahiganwa bavuga bati kuko bamwe kumbure cyangwa abakiri bato bashobora kuba babibonamo ubwiza mugabo nk'uko bivuze harimo no gukora. Harimo no gukora ukafata umugambi wawe ukawurangura neza ukawiga ukawushiza imbere kuko urumva baba bagushizemo uburyo butari buke uwo mushahara utwo dushimwe umutambukanye umukuru w'igihugu nawe niye nakaza abigeno ubahanura iki cyane cyane ariko barashaka kuza muri zihiganwa z'abamisi
kuba kiri bato no basaba bige baginyo cyo kumenya y'ubumenyi kuko umuntu ntazoza imbere y'abantu avuga ibyo atazi na mbere yuko bishisha mugambi wabo bawonige ba simone kuno bivuga mu mbabarire bawugira iwabo bawige ego
bawunonosore neza na neza hama bagerageze kurushira mu ngiro
ego
byiza cyane reka kumbure tuje kuri Facebook bamwe bashikirije amanimero yabo ariko hari abandi bananditse ndabonye uwitwa Isidore Zishu niyo nkuru avuga ati jewe nk'umunyabubanza wacu yarabikwiye koko imigenzo n'imico yiwe iragaragaza ko ari umurundikazi akwije tumusaba kuja ku kivi akarangura imigambi iyashikirije uyu ni Isidore Zishu niyo nkuru ego turabona abandi bariko baraca ariko barandika batari bake bamaze kwandika turaza kubandanya kumushikiriza bimwe mu byo bariko barandika hariyo benshi kumbure turabona bariko baragukeza turabona uwitwa Nyonkuru Shadrack turabona Clement Nduimana nawe nyine ego ku murongo wa Facebook tubibutse ko ku murongo wa Facebook ariko baradushikiriza ibyumviro byabo bari kuri radio yacu VOA ego reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ari ku murongo wa telefone turafise Cyril uratwumva amahoro neza
amahoro cyane
urahura komeye
ndashimye Imana mwaramutse mute namwe
turaho natwe turashima
natwe mu Rwanda twiriwe neza turashima Imana
Miss Burundi arakumva nawe nyene ikaze ikibazo cyangwa icyumviro
tubanje kumushimira mu Kirundi niba ari byo bita kumuteza ntabwo mbizi nta mikiro nigeze neza
nize nyene nabitowe
turamwishimiye cyane kuko ni by'agaciro nyine kuba uri mu marushanwa muri abantu barenze umwe nyamara ukabasha gutsinda iryo rushanwa kuko na ubwo yabyivugiye ko yawe yarushanwaga n'abandi bakobwa beza bize ariko akagirirwa ubwo buntu wenda n'impanuro namuha nuko ayo mahirwe Imana yamuhaye uwo mugisha Imana yamuhaye agomba kuzabyitwaramo neza akazabyaza umusaruro kandi agakomeza akabera abari cyangwa se abigeme urugero rwiza ariko ikibazo nagira ngo mbanze kubaza Miss Burundi 2023 nagira ngo mubaze ubundi mu minsi w'igihugu abamariki abaturage hanyuma kugira ngo bisaba iki kugira ngo umuntu atorerwe kuba Miss ese ni iki yiteguye kuzafasha urubyiruko by'umwihariko abangavu abigeme Urakoze cyane.
Urakoze cyane. Ego. Ego muri make Karel avuga ati bega ibiki basaba kugira ngo uje muri aya mahiganwa urinde unatogwa. Rimwe mu byo babasavye cyane biba byanditswe bivuga ati nibi 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 muba mukeneye kugira ngo mutsinde muje muri aya mahiganwa nibi.
Ego. Ni se umugambi ufugenge urumurundi kazi ukwije ni imyaka gusaje digita basako ego
kuvuga umugambi wawe barawiheza bakaraba imyaka yawe mbega bimwe bakabagira kenshi by'uburebure ntabyo bakiraba
oya ni kuva kuri 1.65
kuvuga haracyariho uko kuraba umwige ari muremure ukuntu
ego
ego reka twakira abandi banywanyi bijwi rya Amerika ku murongo turafise Jean Claude Manirambona. Jean Claude amahoro. Jean Claude uduzi ijwi gato tukumve neza.
Ego nta mahoro cyane.
Mahoro.
Ego harimo nagomba mu ndamukitse umutumi
arakumva
ndabaramukije.
Ego hanyuma ngira ngo ntarandiriye cyane na kirembatse umutumire uyiyumva gute kuba watahukanye intose yo ubisanze kuba Miss Burundi sinzi agira mbase mu mva ibyo ko munyumva.
Ego turakumva
turakumva. Ego nagira mbase kumbure muri uyu mwaka ugiye kumara muri icyo kibanza icyo kumbura umugambi wawe ufitiye abandi bakobwa muri mu myaka ine mbona uracyari na muto icyo umugambi wawe ufitiye abandi bakobwa cyanke abadamu bagenzawe muri rusange nagomba kubata umugambi ubafitiye muri uyu mwaka ugiye kumara muri icyo kibanza kubera ko nibaza ribari iteka ritewe abigeme bategereza kugira icyo bakuye muri icyo kibanza. Ego atakwari
ego arakumvise duga ku ijambo Miss
ego nkuko nabivuze umugambi ndabafitiye ni gukora iyo koperative. Iyo koperative izaba ari abigeme batwaye inda z'indaro hamwe n'abagore batakiri kumwe n'abagabo babo bamwe bareze abana ari bonyine. Nzoba iyo koperative niyo kubigisha imyuga kugira ngo bazoshobore gukuramo ikintu hama bigenge.
Ego imyuga niyo Karel Miss Burundi w'umwaka w'2023 yizera kuzokwigisha bagenzi b'abantu bigeme bana babigeme kugira ngo bashobore kuyungunganya. Ego Karel turacyari ko turaraba no kuri Facebook kumbure tugushikirize bimwe mu byo bakabashikiriza si bose bavuga byiza cyane si bose babibona kumwe kandi birasanzwe. Turafise Chancelier avuga ati kuba haba ayo mahiganwa ntaco mbona byungura uretse uburyo bakoresha wewe none ga Karel turumba yuko kumbure iyi platform uru rubuga ruragufasha kwerekana imigambi yawe baranagufasha mu buryo butandukanye ariko nko kuri Chancelier yavuga ati we kuri we abona umengo ntaco byungura mbega we ni kubibona ariko si kubibona kuko waragiye muri aya mahigano kandi waratsinze uwo mwishura gute nk'umuntu nka Chancelier abona umengo nta kamaro bifise.
Birashisa kamaro kuko uwatowe afasha abandi bizofasha benshi cyane nzoha akajyo abandi bigeme n'abagore kugira ngo bashobore kuba bafise ijambo mu gihugu bakore bateze imbere igihugu cyabo.
hariho kandi nukundi aba abigeme bahora bafata akaryo ko guserukira igihugu cyabo wewe nawe nyene hari umugambi ukumbure ugusohoka hanze haba ari kuja kwigisha abandi bigeme bo mu karere canke n'ahandi mu bindi bihugu mu bijanye no guserukira igihugu kuko turazi ko umu miss aba aserukira igihugu mu makungu mu bintu bitandukanye nawe urifuza kuja muri iyo nzira nayo nyene
cyane gose iyo opportunite ibonetse ndashobora kugenda nkigisha
ego katubandanye ku murongo wa telefone turafise shusha amahoro neza akaze kwiragijwe ijya Amerika
murakoze
duka kwijambo shusha turakumva na misi arakumva
ndashimira misi riri prestasiyo ko mwanya wonyo kuyobora kandi ba misi mu Burundi ngende mu Rwanda igitekerezo cyanjye nashakaga kumubaza ese abakobwa benshi bakunda kwitinya we byagenze ute kugira ngo igitekerezo cyiza yiyumvishe gute kugira ngo ajye atange kandidatire cyangwa yiyamamaze nyine kuza muri misi Burundi ikindi ese hari imbogamizi yigize ahura nazo muri uko kwayamamaza kugira ngo abe misi yahuye nazo izo challenges nyine ese bakimubwiye ati misi riri abaye misi w'u Burundi yumvishe emotion amarangamutima ye yumvishe ameze gute ikindi ese ni iki asaba nk'igihugu kugira ngo kimufashemo kugira ngo imishinga ye bagomba ko presenta kugira ngo ijye mu ngiro cyangwa agere ku ntego ze agiye n'inama abandi bakobwa bakunda kwitinya kugira ngo batinyuke kugira ngo bisangemo muri ayo marushanwa amahirwe masa ku mirimo ye
ngo icyo kibazo cya nyuma cya shusha gisa n'icya mbere duhere kuri icyo cya mbere cyerekeye watinyutse gute kugira ngo uje ahabona useruye ibyiyumviro byawe kuko mu bisanzwe wagiye ku rwego rw'igihugu byagenze gute
ni ibintu nakunda cyane ndabikunda nje gutinyuka nshobore gushika imbere y'abantu kugira mvuge ibyiyumviro byanje ama yabajije no kucereke ico leta noisaba ni iyo ndodoye bashobora kunyugurira imiryango kugira ngo nshobore kurangura umugambi wanje neza
ego kuri ico nyene cerekeye leta kumbure barakumvise kubijanye no kugira ngo ni wadodora bazokumva ariko kandi twarabonye ko mutambukanye umukuru w'igihugu niho yarari nawe nyene kumbure bazokorana gute azogufasha gute mutegekanye gukorana gute
première dame tuzokorana bien sûr ni ubu ntituragera kuvugana ariko niyo twavugane ntizigenda neza
Shusha yabajije kijanye n'intambanyi kumbure hashobora kuba muri mu mahiganwa waragize intambanyi zo kuzukurondera uburyo impuzu washikenera kwambara uburyo bwo gushikaho mwagira imenyereza n'ibindi byinshi intambanyi kuri we zari nk'izi
nta ntambanyi jeshi novuga nahuye nazo kuko abadufasha bari bahari batwiteguriye neza ibintu bye biteguye neza ku murongo kandi
ndakeka shusha ntiyari ahari kuko yabajije na cya kibazo tuba twabajije mu ntanga ati wiyumvise gute aho utsindiye mbega kumbura arabaza ati mbega wararize warakomye induru byageze gute muri make
ego narize gatoyi ariko niko ari umunezero nagiyeho cyane rwose
ego leka tubandanye twakira abandi turafise Prosper Manirakiza amahoro neza Hello Prosper
ego ndabumva
ego kaze duka ku ijambo
ego murakoze cyane
Jewe kwa mbele mbele kwa la mutsa, nda mutsa nungo Miss Burundi 2023.
Nda wa mkiki.
Jukuri na wapi uja. Jukuri na wapa narakuri kie kunge ni nungambi ya shikeje. Nipingiza cha. Tui fuza chula kwa kumusawa. Vema ikini ya shikeje. Imbe ya Burundi na wanyama hanga wa Afrika nye. Ijaive. Tuwashaka duku sabe. Uzakurikize uzabikwizwa umwaka kugiye kumara ufise ugorugori n'ukuri ntuzamere nk'aba byarigeze biribonekeza bakemeza imigambi bashitse uzakirageza ubikore n'ukuri tuzagushimira
ndabibemereye narabibemereye nzobikora
icyo n'ukuri twabigushimiye cyane ahandi ikindi na kuri ni kugukiza vema ni kugukiza bravo kuri congratulations kuri je nka cewe ngo ku ruhande rw'iwanje imana ikumba twavugana na ndavuze ku rubuga nimvuga ati ni naka imana yari koze satangane wewe no kuri congratulations
urakoze merci beaucoup
urakoze makoze
urakoze nawe prosper turagushimiye prosper ati komera cyane komera ku muzinda arumva kumbure arabona yuko hariho abigeme bagenzi bawe bakeneye kumenya byinshi byo umugambi wawe bakanawukorera ko bakiteza imbere none mbegaga misi ubona uyu mugambi uzotwara hagati mu gihugu ukigisha abigeme kuko ni kibazo gikunze kugaruka byose bibera ibujumbura bigaherera ibujumbura wowe uzogerageza kuja hagati mu gihugu uzo ufise imigambi yihe kubari kumbure uhereye ibubanza iwanyu n'ahandi
ego nashimye guhera iwacu ariko nzokwegera negere n'abari hagati mu gihugu mbese mu gihugu cyose bose nzohashika ego
uzokorera kumbure ufise umugambi wo gukorera ku mashure ku mashengero ni hehe wipfuza cyane cyane guhura nabo ubwo gwaruka kugira ngo baganirize Allo?
Yo, basta. Mi kun. Allo?
Egot.
Mu mashure si cyane ariko dipfuza kuzoshikira abandi bagiye guheza. Kuko nibo bageze guheza amashuri kugira barondera akazi bibagora kenshi. Ni kubizeza kugira ngo abone yuko bageze amashuri bashobora gukora ibindi. Nzogendera no mu mihana. Ego nzogendera no mu mihana kende mu yandi makoperative ego
biratomoye kuko abari mu mashure arangira ya nyuma baba ariko bariyumvira ati mbega nzova mwiki mbega nzokora iki birumvikana ko wavyumviriye neza kugira ngo ucubafasha kugira ngo biteze imbere urakoze cyane
ego
Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga yo ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme ubuzima bwabo bikorwa byabo iterambere yabo amagara yabo n'ibindi byinshi cyane kuri uno munsi turi ko turaganira na Miss Burundi Mushasha Miss Burundi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu na mirongo ibiri na gatatu uyu nawe se ubundi rero ni Karel Lady Ndayizeye afite imyaka mirongo ibiri n'ibiri akaba yaserukiye intara ya Bubanza muri aya mahiganwa ya Miss Burundi uyu mwaka ego Karere rero urumva ko impinga ari ndende kandi abaguhanze amaso ni benshi bifuza yuko ushika ku ntego yawe ku migambi yawe wumva atari ikintu kiremereye cyane canke urabona yuko bishoboka yumvise ko bakwiteze ko byinshi cyane wumva ubyumva gute
nashaka kusubiramo tatya kakitse
yo wumvise yuko abantu haba ku mbuga ngurukana bumenyi haba ari mu kibano bakwiteze ko byinshi byo babita gutera ubwoba amakenga ariko canke ufise izo ntege zuko witeguriye gukora koko ugatera imbere canke uko bumvise benshi bakwiteze ko byinshi kumbure biragushira ko cyo no twita pression
oya nta pression ariko ahubwo bimpa ubushobozi bwo gukora kuko ndabone yuko ibyo mfite kuzokora bizofasha benshi umva ni motivation
ego cyane ego cyane ndabwiye mu buhinga bw'ivyuma ko barifuza gushira kwa karirimbo akaririmbo ka You Are My African Queen no kuvuga uru mwamikazi w'umunyafrika reka tukumvirize
yeah, yeah. You are my African queen. Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene away with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And oh, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord. Oh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes. Girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. They cannot take your space. But it's a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the night. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. And I know, oh yes I know, mm-hmm. You are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love. And I know that this love was surely sent from up above. But you're the only one that I think of. You are my African queen. And I know that it means that you're the only one that I reserve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of.
You are my African queen. Two-Face yarinjye ku karirimbo ati umwamikazi w'umunyafrika radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turiko turaganira na Miss Burundi uyu mwaka Miss Burundi mushasha uyu mwaka w'2023 Miss Burundi rero uyu mwaka ni Ndayizeye Karel Lady Ndayizeye Karel Lady ni turi kumwe mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi aho tuganira ku munsi wa kabiri nabigeme canke abakenyezi Karel Miss Burundi kumbure ababyeyi bawe mwari muri kumwe mu rugo rubanza bavyakiriye gute aho baboneye umwana wabo atsindiye canke umuryango wawe muri rusange bavyakiriye gute
Anezerewe cyane kuko twabanye nabo baramfashije guhera mu ntango rero kubona naratsinze byarabanejeje cyane
yego turabona kandi no kuri Facebook barabandanya bandika turabona Gatendu Theogene ati umwigeme wa sawa kweli hama hariho kandi na gore hariho na Niyonzima murantunga Niyonzima Colina Colina ati byiza byiza byari byiza cyane mu gihe twomubona arashaka kukubona kumbure turashobora kugira Instagram live Facebook live bakakubona muri ino minsi nyene kugira ngo kumbure nibumva ijwi rya byonyine bakubone uvyumva gute
ego twabitegura
ego 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 hanyuma none muri iki gihe usanzwe uri umunyeshuri gakahele ubizo uzobifatanya gute ibikorwa byawe byo mu minsi n'ibikorwa byawe byo kwishure uzobibangikanya gute
Musanzwe ndahejeje nako nandika igitabo bizonyorohera cyane kuko nasa nk'uhejeje amashuri umva ntibizokenera ko nja kurushaho umwanya wose ego
ego mu hagati mu ndwi kumbure ni warangiza amashuri uzohera hehe mu mugambi wawe ni iki kintu ca mbere cyangwa ibintu bya mbere wifuza gukora
nzo wanza kwanza ndoge subiri mu bahanzi wacu ntanguri igikorwa muzobibona mu minsi iza ego
nabo nyine bakwibwire bashime yuko watahukanye urugori
ego
watubyiye kahele ko ufuru uri imfura y'abana indwi abana indwi bavyakiri gutaba umuvukana ubunye barafise umustar mu muryango bavuze bate
yego bajyewe cyane mama bajyohewe baraje basangiye nari indi yari umunezero mu muryango
hama abandi bigene mwahiganywe nabo nabo urategekanye gukorana nabo kuko nabo nyine nk'uko wabivuze bafise impano nyinshi bafise imigambi myinshi harimo bamwe muri bo wifuza gukorana nabo mu bo mwahiganye
ego barimo nabo bose bifuze ko dukorana tuzokorana kuko umugambi wa kabigeme mu Burundi kandi nabo nabigeme abarundi kazi
kubatari bari mu bahiga ko batari bararavye ayo mahiganwa twibutsa amazina ya Dauphine wa mbere Dauphine wa kabiri na Miss Popularity amazina yabo ni bande abo mwahiganywe nabo muri batatu ba mbere harabo twabonye cyane ku mafoto wo kwibutsa abatwumva amazina y'abajya bandi mwari muri kumwe haruhande yawe Dauphine wa mbere wa kabiri na Miss Popularity kuko nabo nyene bararonse udushimwe twarabonye kuva ku mamiliyoni abiri n'igice rimwe n'igice umuriyoni nabo nyene bagize ibintu bidasanzwe byatumye nabo nyene baronka udushimwe amazina yawo
ego première Dauphine ni Belange eserukira Gitega Blondine Keza eserukira Bujumbura Mary hamwe na Ricky Tricia wa Popularity eserukira Kirundo
twarabonye kandi n'amashyirahamwe atandukanye amabanki atandukanye yari ahari amwe muri yo woba wifuza gukorana nayo wifuza kwegera kumbure batahura umugambi wawe uba barabonye muri icyo gihe iyo bari nk'ayahe mashyirahamwe cyangwa ibihe bigo
hariho CRDB yaradufashije cyane muri competition hari amashyirahamwe menshi benshi tuzokorana muzobibona yego
hama kumbure n'abamisi bo mu karere nabo nyine kumbure hari icyo wobiga ko misi wo mu Rwanda misi wo muri Congo na muri utwo turere hari uwo twumvise mu Rwanda twumva ko nabo nyine baramunyotewe bavuga bati ntawuraboneka muri iyi minsi ariko muri ako karere nabo nyine kumbure hari umugambi wo kubahamagara ukiga ku byo baciyemo mu byo bariko barakora navyo nyine byumva gute
bikunze umuntu ashobora gutegura imibonano tugahura tukayaga
Ego rero tuko turaja ku musozo w'ikiganiro Karel Leli ndayizeye Miss Burundi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu turagushimiye cyane rwose ku kanya wafashe kuganira natwe akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro kumbure impanuro canke ico usaba uwari we wese ishyirahamwe muriko murakorana naryo SS Enterprise n'abandi akajambo ka nyuma
kwanza murakoze kuba na mwantumye muri kino kiganiro turashimiye cyane abaheje muri yose yadufashije dushyizemo umutambukanyi mukuru w'igihugu yarakoze cyane nshimira SS Enterprise nateguye ihiganwa ndashimiye n'umuntu wese wese yashoboye kugira icyo akoze nkabasaba mubanze mushyigikira umugambi wanjye ego
ego SS Enterprise rero twibutse ko ari ryo shirahamwe ari cyo kigo gitunganya iri higanwa rya Miss Burundi Miss Burundi akaba yiyobowe na Suleiman Sultan Suleiman rero Sultan akaba bimaze mu myaka itari mike nawe nyine turabakeje ku birori batunganyije ibirori benshi twabona bakunze ku mbuga nguruka nabonye zitandukanye reka dushimire cyane rero Karel Leli Ndayizeye kandi na badi bahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro bagakeza minsi bagashikiriza ivyumviro byabo bitandukanye turabashimiye mwese rero mwateramanye natwe tubibutse yuko mushobora kuja ku rubuga rwacu rwa internet kugira ngo iki kiganiro mushobore kuronka ubwinshi bwacu ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com musi yaho handitse ti aho kumvira niho mushobora kuronka ibiganiro muri sanga harimo nico muhejeje kumva cuno musi abifuza rero kumushigikira kumbure kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Kahele ashobora kuboneka kuri Twitter Instagram, Facebook, kujambo Miss Burundi, mchamu mwona, yifuza kuifatanya nawe mubikogwa, yifuza kuzora angura, muri uyu mwaka gushika mu mwaka uza niho mushobora kumuronka radio y'u Amerika reka twongere dushimire no mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha badufashije kwegeranya amajwi no kwakira ku murongo wa telefone abashoboye kutuhamagara ndabashimiye mwe mwese mubandanye kumviriza radio y'u Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugire umunsi mwiza
Ora, se mwiza wanje, ora. Thank you.